Kagera hejuru mu misozi. Imodoka rero yarivuye mu Rutana, izi modoka nini yazitwara abantu bita amabisi umushyamo utarako, hanyuma ishitse aho hantu mumanuko muniniya yacicika amafire, mu nyuma kigatemba. Abantu bariyo rero baca baramererwa nabi, abashika kuri indwi biraca bitaba Imana ubwo nyine, abashika kuri 47 nabo barakomereka, harimo 6 bababaye cyane. Abakomeretse baciye batabagwa n'ingabo n'igipolisi gica kirabazana mu bitaro bitandukanye byo ngaha mu gisagara cya Bujumbura.
Icyatumye iryo sanganya riba camaze kumenyekana, muvuze ko yoba ari amafire y'imodoka mabi?
Ego, n'amafire y'imodoka yayo, imodoka yacitse amafire hanyuma kiratemba.
Abantu bababaye muvuze bakomeretse cyane, bababaye bamerewe gute muri iki gihe? Hari amakuru ya nyuma muba mufise?
Hariho umwana umwe yashyizemo akikana amaze gushyira mu bitaro, ariko abandi ntibaracikana. Ariko harimo navuze 6 bari bababaye cyane, ariko abaganga bariko barabafasha.
Ikintu coba catumye iyo bisigira isanganya cace kimenyekana muno nyene n'amafiye canke n'umushoferi ariko agenda cane gose yihuta?
N'abanyagihugu bari bahari bose bavuze ivyabaye, ko harimo n'ingenzi zishika kuri 5 zarimwo zarokota fasho zabaye meze nke zavuze ivyabaye. Hanyuma n'abaje mu mutekano ntibarikoregase bahashika barababaza neza, baratohoza, baradushikiriza amakuru tubabariye yuko icatumye iryo sanganya riba ari koko amafire y'imodoka yacitse.
Hari amasanganya akunda kuba cyane gose, cyane cyane mu modoka zitwara abantu. Hoba hariho uburyo bukomeye bwo kugenduza ukuntu izo modoka zifashe amafire ikana n'ibindi bintu nk'amapine? Ibyo byose ntiba bisuzuma mu bihe by'amabizwi haheze imbere y'umwaka, imbere y'amezi angahe? Ibyo ntibiba?
Birakogwa amasuzumwa araba. Hariho inzego zibijejwe zabikoze ku modoka zose, ni ukuvuga nta modoka ushobora kujya mu ibarabara idafite impapuro zerekana ko yakoresheje ayo masuzumwa. Ariko rero igisitaziza kuba kiraba, nico gituma abasuzumwa nyene nico umuntu ataba yiteguye, n'abazi neza ko biza kuba. Kandi uravye yarivuye mu Rutana yarishitse Bujumbura, kugira rero yuko
imiryango y'abaguye muri iryo sanganya yoba imaze kumenyeshwa ivyerekeye iryo sanganya?
Twamaze gushira ku buhinga ngurukana bumenyi bw'igipolisi yuko iryo sanganya ryabaye. Turavuga nk'ibi twabariye mu mwanya turahava dushira umwidondoro y'abari muri iyo modoka ubwo buhinga nyine, kugira ngo bahije babimenye ababo nkumbure abo bari bafite nk'ababo amenye ivyabashitse naho baherereye no muri iki gihe.
Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi, murakoze cane gose ku kanyama duhaye kugira mutubwire cane cane ku iryo sanganya ryabaye ejo ku munsi wa Mungu.
Murakoze namwe nkaba mbere murangiza mpoza imiryango yaburiye muri iyo sanganya. Tubasaba igipolisi c'u Burundi kibasaba kwihangana, kikaba babimenyesha kandi nkuko namaze kubivuga ko kizoke yakorewe ibishoboka vyose kugira ngo abakomeretse bashobore gutabarwa n'ingoga.
Murakoze cane gose. Tubibutse nshuti mwese ko mwe murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika rizamaramira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tubashikirize amakuru yerekeye siporo n'inkino byabaye mu mpera z'indwi mu Burundi no mu Rwanda. Dutangurire mu Rwanda, dutega amatwi mugenzi wacu Jean Claude Munyandida atangura avuga ku makuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije.
Amakuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije mu mikino ku rwego mpuzamahanga, tuyatangire mu mupira w'amaguru. Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe gihuza amakipe yaje mu myanya ya mbere iwayo ku mugabane w'Uburayi, UEFA Champions League, ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne yongeye kwisubiza iki gikombe ubwo yanyagiraga Juventus de Turin mu Butaliyani ibitego 4-1 ku mukino wa nyuma. Uyu mukino wabereye kuri Millennium Stadium mu mujyi wa Cardiff muri Pays de Galles. Iyi finale yabaye ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 6 muri uyu mwaka dusoza, yarebwe n'abantu 65,842 bari kuri stade. Mu irushanwa ry'igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi Europa League, Manchester United yo mu Bwongereza niyo yagitahanye itsinze Ajax Amsterdam yo mu Buholandi kuri finale ibitego 2-0. Uyu mukino wa nyuma wabereye muri Suede kuri Stade Friends Arena yo mu mujyi wa Solna imbere y'abantu 46,961. Uyu mwaka 2017 ugeze ku musozo, usize amakipe 32 azahatanira igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru umwaka utaha yaramaze kumenya amatsinda aherereyemo. muri tombora yabaye ku itariki ya mbere ukuboza 2017 mu Rusiya ari naho igikombe cy'isi cya 2021 kizakinirwa amakipe yisanze mu matsinda 8 buri tsinda ririmo amakipe 4 nkuko bisanzwe mu itsinda rya mbere harimo Rusiya Arabia Saudite Uruguay na Misiri itsinda rya kabiri rigizwe na Portugal Espagne Maroc na Irani amakipe agize itsinda rya gatatu ni Bufaransa Australia Denmark na Peru itsinda rya kane rihuriwemo na Argentine Islande Croatia na Nigeria tugeze mu itsinda rya gatanu dusangamo Brazil Uswisi Costa Rica na Serbia mu itsinda rya gatandatu dusangamo Ubudage Mexique Suède na Korea y'Epfo itsinda rya karindwi ririmo Ububiligi Ubwongereza Panama na Tunisia naho mu itsinda rya munani dusangamo Pologne Senegal Ubuyapani na Colombia tukivuga umupira w'amaguru ku rwego rw'isi ku itariki ya 16 Ukuboza 2017 ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne yongeye kwivuga ibigwi mu mujyi wa Abu Dhabi mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu ubwo yisubizaga igikombe cy'isi gihuza amakipe yabaye ya mbere ku migabane yayo ku mukino wa nyuma Real Madrid yatsinze Grêmio yo muri Brésil igitego kimwe ku busa cya Cristiano Ronaldo amakipe arindwi niyo yari yaserutse usibye Real Madrid na Grêmio zahuye kuri final andi makipe atanu yari Pachuca yo muri Mexique Wydad Casablanca yo muri Maroc Urawa Red Diamond yo mu Buyapani Auckland City yo muri Nouvelle-Zélande tutibagiwe na Al Jazeera Club yo mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu amakuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije muri siporo mpuzamahanga yakomereje mu marushanwa akomeye ku rwego rw'isi mu mukino wa tenisi ariyo bakunze kwita Grand Chelem duhereye mu bagabo umuswisi Roger Federer niwe watwaye irushanwa rya Australian Open mu kwezi kwa mbere ndetse aza no kwegukana irushanwa rya Wimbledon mu kwezi kwa karindwi umunya Espagne Rafael Nadal nawe yatwaye Grand Chelem ebyiri arizo French Open izwi nka Roland Garros mu kwezi kwa gatandatu ndetse na US Open yegukanye mu kwezi kwa cyenda wagore umunyamerika kazi Serena Williams yatwaye Australian Open French Open ibaya Jelena Ostapenko umunyalitiya kazi Garbine Muguruza umunya Espagne kazi ukomoka muri Venezuela ajyana Wimbledon naho US Open yegukanwa na Sloane Stephens wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru yaranze umwaka mu mikino mu rwego rw'isi tuyasoreze mu mikino yo gusiganwa ku magare mu isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka Tour de France umushoro w'104 iri siganwa ribaye ryegukanywe na none n'uwari waritsinze umwaka ushize ariwe Chris Froome w'umwongereza iri siganwa ryatangiye ku itariki ya mbere rikarangira ku ya 23 nyakanga ryareshyaga n'ibirometero 3540 uru rugendo Chris Froome ukinira ikipe ya Sky yo mu Bwongereza yarukoreshejemo amasaha 86 iminota 22 n'amasegonda 55 umwanya wa kabiri muri Tour de France haje umunyakolombia Rigoberto Urán wo mu ikipe ya Canandore Drapac yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa gatatu yabaye Romain Bardet mu Faransa ukinira AG2R La Mondiale mu Faransa iyi yari incamake yamwe mu makuru y'ingenzi yaranze siporo ku rwego mpuzamahanga muri uyu mwaka dusoza tukaba tubararikira kuzabagezaho n'amakuru y'ingenzi yo mu Rwanda ari nako tubifuriza amahoro n'amahirwe muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'umwaka mushya yari Claude Munyandinda i Kigali
unaho dukwitire mu Burundi twumvirize mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka atangura avuga kwihiganwa ry'umupira w'amaguru
inyuma y'indwi zibiri ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere rihagaze kubera ihiganwa rya Sekafa ry'imigwi serukirabihugu n'umugwi w'u Burundi urimwo iryo higanwa ryarasubiye gutangura mu mpera z'indwi twarahe turangije ku munsi wa kane ku kibuga citiri umugano Ludovico Rwangasore Interstar watanye mu mitwe n'umugwi wa Atletico Olympique ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Atletico Olympique y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Interstar ku munsi wa gatanu habaye inkino zibiri kuri Stade Rukundi Ngozi Message Ngozi watsize Flambeau d'Orest wo mu Ruyigi 2-1 kuri Stade Prince Rwagasore Aigle Noir w'Imakamba watsize Delta Star wo mu Gatumba ibitsindo 4-1 ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitatu Vitaro w'i Bujumbura watsindiye igitega Flambeau du Centre ibitsindo 2-1 ku kibuga Agasaka c'Ingozi Ngozi City wanganije na Regions Athletique w'i Bujumbura igitsindo kimwe ku kindi kuri Stade Prince Rwagasore Bujumbura Message Bujumbura wanganije na Regions Athletique kime ku kindi mu mpera z'indwi twari turangije kandi ishyirahamwe ry'urukino rwo kunagana Lutte Associée mu Gifaransa yaratunganije higanwa ku bananotsi bavuye mu ntara zitandukanye z'igihugu ubwo rukino ruhuza abantu babiri umwe umwe agerageza gutura hasi uwundi n'urwa kera nk'uko uburongo ishyirahamwe ry'urwo rukino rwo kunagana abivuga eri n'ibizi asigura igituma iryo higanwa ryaratunganijwe mu mpera z'indwi iheze
uru rukino ntitwovuga ngo ni rushasha muga nuko abarundi basa nk'abagwibagiye n'urukino kuva kera kuri abami bakina bagwita umwereka hamwe iyo novuga imyimbo yeze tanzari hari bakimana inguvu bakaraba bushobora gukubita hasi ubundi hanyuma twebwe nka federation twarayumviriye uko twotanguza urwo rukino kugira turuvugurure kuko rusa nk'urwari rwaribagiwe kuva dutanguye rero federation turamaze kujya mu competition ma championnat d'Afrique inshuro nka gatatu turamaze kuronka umudare w'inzahabu hari umukobwa yigeze kuzana umudare w'inzahabu muri Afrika hariho n'umuhungu yigeze kuzana inshuro kabiri umudare wa Arjaba wa kabiri twaragiye no muri championnat du monde des clubs muri Iran umwaka uheze ntitwashobye kujya muri championnat d'Afrique yo muri Algérie kubera taros uburyo ubunaho nko mubibonye twari ko twitegurira championnat d'Afrique izoba mu kwa kabiri muri Nigeria twizeye uko ari ministeri canke comité national olympique kana bandi bose bashobora kudufasha bo dufasha kuko ko mwabibonye urwaruka muri ko rufite ishaka cyo yuko kugira abashobora guserukira igihugu
ubwo rukino rwo gutana hasi ruza rwaritabiriwe n'abigeme nkuko byibonekeje muri iyo higanwa ryo kuri uyu wa gatandatu niyo mukiza Marie Rachel akinira ubwo rukino kuri lise ya Rumeza muri komine Songa intara ya Bururi yatabukanye umudari w'inzahabu avuga igituma yarijukiye ubwo rukino benshi mu Barundi bibaza ko ari urw'abahungu n'abagabo gusa
jewe ukuntu niyumviye kujya mu mukino naragiye ahantu bariko bagira entrenema birantimbara ndonka nakaryo keza ko kurujamo nasanzeyo ubwa mbere nk'ibitangura hariyo abakobwa babiri muri club y'iwacu ayo abakobwa babiri ama rero ndahasanze abigeme babiri n'umuhungu umwe nise twatanguye club abandi bose barabiheza ariko jenewe narose amahirwe yo kubandanya urukino narubandanya hama rero ndakina competition ya mbere ndayitsinda akabiri ndayitsinda kugeza n'ubu nguma nsinda mbuwa mbere jewe numva nezerewe cyane nkagira nakuraje yo kuzoguma mbandanya kugira competition kugira ngo nzoronke amahirwe nanje yo kujya mu bindi bihugu urya anye abigeme nje bavuga ngo hari inkino ngo zagenewe abahungu n'izagenewe abakobwa urya ntagikorwa na kimwe cerekeye abahungu kiriho igikorwa n'igikorwa umukino n'umukino uvise inguvu uvise n'umwete uragira ishaka kugira ngo uronke inguvu zo gukora icyo kintu kugira ngo ube akarorero k'abandi kugira ngo ntibavuge ngo hari abavuga ngo ugiye mu mukino kanaka ngo ujya ngo ukoche sino bijamwe ariko je narabonye ko ari byiza kujya mu mukino wari wo wose nziza biguha intumbero nziza zo kumenya ibintu n'ibindi
iryo higanwa ryahuje imisore n'inkumi ituruka mu ntare ndwi z'igihugu arizo Meriya Bujumbura Bururi Bubanza Ruyigi Gitega Muramvya na Cibitoke abaturutse muri Meriya Bujumbura niho batahukanye ikibazo ca mbere inyuma yo gutwara imidari myinshi Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
twibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubona n'umwanya wo kwashikiriza ubutumwa bwo kwifurizanya nowe nziza
je nitwa Ndagenye Johannes Marius nkaba ndo mu Burundi aba i Bujumbura nkaba ndyohewe nuko dutanga uyu umwaka uheze umeze neza nkifuriza umwaka mwiza na noheli nziza Abarundi umuryango wanje nkifuriza kandi yuko umwaka dutanguye umwaka mwiza cyane mwiza wuzuye amahoro n'umutekano Barundi bose yego Imana ibyumve
nsengiyumva Severa nashaka gutashya umubyeyi wanjye ari rubanza yahera sinangwa nshaka gutashya nabo tuvukana bose Dieu Mede ari Muyinga Charlotte nshaka gutashya Kwizera nshaka gutashya Gloria nshaka gutashya Janine nshaka gutashya Jantare n'umugenzi wiwe n'ibibondo byanjye byose bigire Noweli nziza
nitwa Ndihokubwayo Egmas aba mperereye mu kinama aba niturije Noweli nziza mwene wacu Manirakiza Eric umuseseri wo ngaha mu ntara ya Bubanza aba niturije umunsi mukuru mugenzi wanjye witwa Vani wiganye ari mu ntara ya Gitega aba niturije Noweli nziza abagenzi wanjye bose twiganye ijyanye n'umunsi kuri kaminuza Universite ya South Africa abanyeshorije Noweli nziza abantu tubana ngaha mu kinama muri karitsiye ya Bukirasazi bose bagire umunsi mukuru wa Noweli nziza n'umwaka mushyashya ikindi twandahindura igikeri aba ntangije abasuderi bose batubwira n'abashoferi bose baba banzize bagendahindura igikeri batangije mutama wanjye mbabona nkagira namuzi ngaho nyine iradiyo ivuga Amerika batahije na muzika randi yitwa Babet batahije na grafurer wanjye yitwa Eric na muzika randi yitwa Janine na muzika randi yitwa Chantare n'abagenzi bose banjye bose na Okari
nitwa Mbondo Mbondo Kigare kaje sanga wanjye yitwa Chantare n'umuntu yitwa Janine na mama na papa Kalivi Nambu dogo wanja wote Nambu wanja na ya nike na wago Odre, Nabiriri, Mama Odre Nungwa tulabasa hii Nisho
abananya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubutumwa bwo kwifurizanya Noweli nziza urabandanya
ndifuriza umwaka mushya muhire na Noweli nziza Papa Fie ari Australia anima Chantal ndifuriza umwaka mushya muhire umugore wanjye anima mwifuriza umwaka muhire n'ababyeyi banjye ndetse n'ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe nifuriza umwaka mushya muhire byose Imana konsona yari Australia na Fifi na yari Australia murakoze
urakoze natwe turakwifurije umwaka mushasha mwiza na Noweli nziza ngaha ku ijwi ry'Amerika
nyitwa Akili Bosco Chef Guide abamba muri komine Gihanga ntara ni Bubanza igihugu ni mu Burundi aba nifuza gutasha inshuti n'abagenzi ndabifuriza umwaka mushasha na Noweli nziza ndahera ku babyeyi banje nkunda cyane akurikizaho batoya banje abashikanje n'abagenzi banje nkunda cyane 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 Eric n'abandi benshi bashefugize bose aho bari hose mu Burundi bagira umwaka muhire mwiza nka kuri Bofe Saidi abandi bagenzi banje bose cyane cyane Merine Odete n'abandi benshi nuko murakoze
murakoze Bosco natwe turakwifurije Noel nziza ngaha kuri kwijuru rya Amerika
yego murakoze mane bahezagire
Denis kwa Olivier Nkeshimana abantuye mu mujyi wa Cape Town South Africa bifuza kwifuriza umunsi mwiza wa Noheli abashuti banyu n'abanye banjye bari mu Rwanda ndaheraho madamu wanjye witwa Irene Uraineza n'abana banjye hanyuma ndifuriza kandi uwo munsi mukuru mwiza wa Noheli abashuti banjye bari i Kigali harimo witwa Laurent witwa Claude witwa Janvier witwa Petitio witwa Angelo Petitio witwa Claude yifuriza kandi na kuzina witwa Wanteje Nadia hanyuma yifuriza kandi n'abandi bashuti banjye bari mu Burundi barimo witwa Ijire Ndashimye hanyuma hariho n'undi mushyika nawe uri Pretoria South Africa nyine witwa Frida nawe nyine ndamwifurije Noheli nziza hanyuma mbese naho mbese ngarukije ubwo mbifurije rwose kwibuka neza no
kwibuka neza natwe ku ijwi rya Amerika turakwifurije umunsi mukuru wa Noheli mwiza
ndagize baramutse ku ijwi rya Amerika ni kwa Hakizimana Bonifasi ndi Bujumbura mu Burundi nagira fiajari nibyo benshi bazi agomba kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushyaka w'2018 umuryango wanjye uri Muyinga Ruyigi Kayanza Kenya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bandi kwayo mazina nasaba ko tuza turavugana duhuza turatumenyane tukumburane muri iyi minsi mikuru irangiza umwaka yego nizera agomba kubifuriza mugire umugoroba mwiza murakoze cyane namwe bamenye ikamakuru ko ibijyanye kandi abashimiye ndabifuriza umwaka mushasha murakoze kwa kanya muduhaye murakoze cyane
urakoze Sia Jadi urakoze cyane rwose natwe ku ijuru rya Amerika turakwifurije Noheli nziza
yego murakoze murakoze
kwashikiriza vyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamara ryereka imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
igihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikiriza imigambi ya Leta yiwe ku vyerekeye igihugu ca Iran mu ntango z'uyu mwaka yasavye ibihugu bicuditse na Amerika kwifatanya nayo mu gufata ingingo zikomeye zijejwe kugwanya ibikorwa vya Iran vyo guhungabanya umutekano mu karere ivyemezo kuri ivyo bikogwa biherutse kwerekanwa i Washington DC igihe Nikki Haley aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yashikiriza ijambo i Washington ari imbere y'ibisigarira vya misile yavuye muri Iran. Ambassador Hali yatangaje kwivyo ari bimenyetso ntahinyuzwa vy'ikwiragizwa ry'ibigwanisho mu buryo budaciye mu mategeko bikogwa n'igihugu ca Iran. Avuga kwivyo bigwanisho bikoreshwa n'imigwi igira ibitero ku bihugu bikorana na Amerika mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Nikki Haley avuga kwivyo ari bisigarira vya misile yarashwe n'abagwanyi b'abahuti. Avuga ko ivyo bigwanisho vyakorewe mu gihugu ca Iran birungikirwa abagwanyi b'abahuti mu gihugu ca Yemen. Muri ico gihugu iyo misile yararashwe itumberezwa ikibuga c'indege ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh, aho yashobora guhitana abasivili ataco bazira amajana n'amajana muri ico gihugu. Nikki Haley avuga ko ivyo bigwanisho vyose vyakorewe muri Iran vyerekana ko Iran iri kigagaza ku makungu. Atangaza ko ivyo vyemezo vyerekana ko Iran iri kikokeza ingwano n'ivyiyumviro vy'intagondwa mu biciye kubiri mu buryo bugaragara n'ingingo z'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley amenyesha ko ivyo vyemezo ari ntahinyuzwa kubera ivyo bigwanisho bifise ibimenyetso vyerekana ko vyakorewe muri Iran. Amenyesha ko Iran yiyemeje kugeramira ubwumvikane bw'amakungu kubijanye n'inyifato y'ico gihugu. Atangaza ko amakungu ategerezwa kuja hamwe mu kwerekana ibibazo Iran itera kubijanye n'amahoro n'umutekano mu makungu. Asaba ibihugu byose byo ku isi kwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rumwe rwo kugwanya ibibazo bitegwa n'igihugu cya Iran.
Yari jambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mukundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu yabwizuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Turangije kandi ibiganiro byacu byo muri aka kanya tubifuriza Noeli nziza. Kuri mikrofoni ndi kumwe na Frederic Nkundikije, mwakoze kudutega amatwi. Turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.